Imvura igize iminsi igwa ari nyinshi mu Burundi yaratumye ibiti cyangwa ivyuma bica ku insinga z'amatara bihenuka hatari hake kubera igihuhusi. Bimwe biramara n'igihe bitarasanurwa bigatuma haba imyidogo ku banywanyi b'ishyirahamwe Regideso ritanga amatara n'amazi. Abari bidoze cyane nabo muri zone ya Kanyosha muri komine Moha mu gisagara cya Bujumbura, aho mu minsi iheze ibiti by'amatara byari byahenutse byamaze indwi irenga bitarasanurwa kandi byari byazibiye n'amabarabara. Ariko umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso ritanga amatara n'amazi amenyesha ko abakozi b'iryo shyirahamwe bagerageza gukora uko bashoboye kugira basanasane aho bishoboka. Jero Bruhame Nziko Banyanka n'umuyobozi mukuru wa Regideso.
Murazi abantu turabantu hajyuye munsi aje mapota temba mu Kanyosha yari yatembye iri kuri barabara y'ububanza kumutakura yari yatembye mu Kamenge yari yatembye mu Kanyosha twaragerageje gukora mugandi baza naho kizira guhinyuza ntandwe zibiri zaheze ko je nje ritangiye amategeko jewe nyine ndazi ko bakoze ibishoboka byose. Rero turabantu murazi umuntu ntagenda mu moyaga ekipe je nshanze nkoresha nabantu bakora cyane bakitanga.
Warongoye ishyirahamwe Regideso ashikiriza kandi ko imvura igize iminsi igwa igeramiye urugomero rw'umuyagankuba rwo ku Mugere. Urwo rugomero rutanga megawati 8 ni kabiri na rimwe isidagurika ry'isi rigahitana inyubako zarwo. Umuyobozi mukuru wa Regideso asaba ubushikiranganji bw'ibikorwa bya leta gufasha kugira urwo rugomero ntirusiduke. Naho ishyirahamwe Regideso rivuga ko inyubako zaryo zihanzwe n'imvura ivanze n'igihuhusi, abanywanyi batari bake bararyidogera ko ribaronsa amazi mabi. Aha twovuga nk'ababa mu Carama ya kabiri muri komine Ntahangwa babwiye Ijwi rya Amerika ko amazi ya Regideso muri kino gihe babanza kuyateka, abandi nabo kugira baronka amazi banywa barinda kuyikora ku kanoti. Umuyobozi mukuru wa Regideso yemeza ariko ko amazi iryo shyirahamwe ritanga ari meza.
Amazi ya Regideso ntitwahevye kuyakora neza, bijya nibisanzwe murabona amatiyo dusanzwe dukoresha birashobora gucika kumbure akaba ari ayicumba murabona n'umumaze wacu ko hameze. Turasubiye kuremesha abakiriya ba Regideso kwa amazi tubaha ari amazi meza cyane. Turafise laboratoire abiraba, turakoresha ubuhinga bwose bushoboka kugira dutange amazi meza. Ayo mazi mwumva murazi ko natwebwe ariyo dukoresha Regideso. Abakozi ba Regideso cyangwa abandi bose ntibafise aho bavoma bonyine, rero ntawo kwiyica ntawo kwiyanka. Turikunda kandi turakunda abanyagihugu, ntidushobora kugira ibintu bitubahiriza amategeko.
Ikindi kibazo ku banyagisagara cha Bujumbura ni umwijima wibonekeza ku mabarabara makuru mu gihe cy'ijoro. Akarorero gatangwa na kibarabara rivaho bita kuri Shanike rigana ku ngoro y'inama nshingamateka. Jero Bruhame Nziko Banyanka asigura ko hari ibikoresho byibwe.
Nibara ku mutemere kubona nk'umuntu iri barabara uri kuravajya bita ku isoko kwa Ziyoni amatara imbere y'amazu y'abantu, ugasanga baratwaye amabateri, ugasanga baratukuye ko pano solaire hari yaheje umuntu akuri agashika hejuru. Murabona sinovuga haje imbere ya Assemblée Nationale baratwaye, haje imbere ya PAF baratwaye, haje imbere ya Regideso mu Ngagara baratwaye. Urumva rero niri barabara iduga ku biro by'umukuru w'igihugu uvuye kuri Nonciatire, ubona ko amatara ari imbere y'abantu imbere y'amazu y'abantu murabona baratwaye.
Warongoye ishyirahamwe Regideso atera kama abanyagisagara cha Bujumbura na cyane cyane abajijwe umutekano gutuza abo bose bibi ibikoresho bituma amatara yaka. Jero Bruhame Nziko Banyanka asigura ko mu minsi iza ayo matara abonesha ku mabarabara yo mu gisagara cha Bujumbura agiye gusanurwa. I Bujumbura, Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.